Yimuva ni radio Ijwi ry'Amerika. Ndabaramukije nshuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya radio Ijwi ry'Amerika ritsamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nongera ndabahikaze mu kiganiro wanyu mu ntara. Ikiganiro iwanyu mu ntara cuno musi kiremeshereje mu studio ya 18 nkuko vyama kirongowe na Jewe Diane Nahazo.
Baciye baba baranta imiti y'ubushuhe bafise.
Nuko rero uyo numwe mu banyagihugu bivuriza kwivuriro rito y'Inyarucamo ryo muri commune buke y'intara ya Muramvya avuga ku kibazo cyo kudashobora kwakirwa ku mwanya no kuronswa imiti ikwiye kubera ubwinshi bw'abantu. Iyo nkuru irizo muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Ariko imbere kuja mu ntara no makambi banze ndabwire muri make ku ingingo yuko atamunyaburaya aba mu gihugu cy'Ubwongereza zo kwirukanwa muri ico gihugu mu gihe buzora mu ico gihugu kizora mu kiba cavuye kizoba camaze gushikana umugambi wacu kuva mu ryango umwe bwa buraya yaraye itangaje n'umushikiranganje wa imbere w'Ubwongereza Theresa May mu nama y'uwo muryango yabereye Brussels mu Bubiligi yakiriwe neza n'abanyagihugu n'abanyaburayi batari bake baba mu Bwongereza badafise ubwenge igihugu bw'ico gihugu yamara naho biruko mu guserukira abanyagihugu ba mu Bwongereza badafise ubwenge igihugu bwaho banegura cyane cifuzo c'Ubwongereza cuko sentare y'uwo muryango hito kwibwira yivanga na rimwe mu manza zijanye n'uburenganzira bwabo banyabura yabagera ku miliyoni zitatu baba mu Bwongereza. Akanama ka ONU kajeje umutekano kemeje mu gatondo kuno wa gatanu ingingo itegekanya kurungika abahinga bakora amatohoza yigenga ku bwicanyi buherutse kubera mu ntara ya Kasai hagati muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo ngingo yemejwe n'ibihugu byose uko ari 47 bigize akanama ka ONU kajeje umutekano isaba ishami ry'ishami mpuzamakungu ONU rijeje agateka kazi na muntu kwihutira kuraba ingene uwo murwi w'abahinga bigenga uzoba ugizwe n'abahinga mvamakungu guco kimwe nabo mu karere wujaho bidatevye. Abemeje iyo ngingo basavye kandi abategetsi b'igihugu ca Kongo kuzokorohereza abo bahinga kandi bakemera bagakorana. Iyo ngingo irategekanya kwa abazokwakirwa n'ivya abazokwagirwa muri antunga n'ivya habitandukanye bazohanwa n'ubutungane bwa Kongo. Yamara umushikiranganje ajeje ubutungane muri Kongo Alexis Ntambwe Mwamba mu ntango z'ino ndwi yari yamirije ayo matohoza mpuzamakungu. Ntambwe yasiguye ko igihugu ciwe kitazokwemera ko amatohoza nk'ayo akogwa hatagiyemo abategetsi ba leta ya Kongo. Senare nkuru yo muri Ghana yatangaje kuri uno wa kane ko abantu babiri bahoze bapfungiwe mu ibohero ry'Abanyamerika riri Guantanamo muri Cuba basanzwe bari ku mugwa mukuru wa Accra kuva mu kwezi kwa mbere 2016 bahazanywe bidakurikije amategeko. Iyo sentare imenyesha ko mu gihe leta itosaba inama nshingamateka kwemeza canke guhakana igumizwa ryabo muri ico gihugu mu kiringo c'amezi atatu baca basubizwa muri Leta z'Ubumwe za Amerika ubutarariye. Muhammad Umar Muhammad Bin Atef na Khalid Muhammad Salif Al-Dubi nibo babaye imbohe za mbere zari muri Guantanamo zarungitswe mu gihugu ca Afrika iri munsi ya Sahara ku ntwaro ya Perezida Barack Obama. Kugara iryo bohero byari mu byo Obama yari yaremereye abamutoye kugira ngo arongore Amerika, ariko vyaragaragaye ko ibihugu bitari bike vyanse gushika ubu abashika 40 nibo batararonka ibihugu bibakira. Radio Ijwi ry'Amerika mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva iganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet ya Atari Wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara abanyagihugu bivuriza ku ivuriro rito y'Inyarucamo ryo muri commune Bukeye intara ya Murambya hagati mu gihugu cy'u Burundi bavuga ko babangamiwe n'ubwinshi bw'abantu bivuriza kuri iryo vuriro aho batanga ko hari inkurikizi nyinshi ziko zirababako nko kutaronka imiti canke kwakigwa batevye umunyamakuru wacu Diane Ndonse yarashikubitiye kuri iryo vuriro adutegura ino nkuru
Amakuru duhabwa n'abakozi bo kwivuriro ritoyi y'Inyarucamo muri commune Bukeye bavuga ko ku banyagihugu bava mu mitumba ine bategerezwa kuvura hiyongera ko abo mu yindi mitumba ishikindwi muri iyo ine ariyo Rango Rubirizi Gatare na Ciyaga niyo mu ntara ya Kayanza ihana urubibe n'intara ya Muramvya yindi tatu ariyo Mugera Mbuye na Mugina niyo muri commune Mbuye ihana urubibe na commune Bukeye isanga intara ya Muramvya Ibyo bituma ku munsi iryo vuriro ryakira abantu bari hagati y'ijana n'amajana abiri uko amakuru dukura kuri iryo vuriro abandanya abimenyesha inkurikizi ni keha ry'imiti kuko ivuriro ritora mu bubiko isanzwe itegekanijwe ku banyagihugu bategerezwa kwakigwa aba ni bamwe mu banyagihugu bo muri zone ya Nyarucamo
batubwira yuko imiti yaba yaheze ku bwishyu bw'abantu ariko bakashobora kuvuga bati imiti irashobora kuza nejo mushobore kuza kugaruka kwivuza
cyane cyane yarafashwe afise ubushuhe bwinshi yongeye akorora umwana nari mvuje wiwanje hanyuma rero basanga imiti ntayo ya malaria baciye baba barampa imiti y'ubushuhe bafise Sarambia yuko imiti ya malaria ndosura kuyitora bukeye imiti narayirose
ariko rero abanyagihugu bavuga ko batakaza umwanya wo gukora utundi dukogwa two muhira ikindi bavuga nuko n'ingwara ibiriko iragwira mu mubiri mu gihe badatahanye umuti bashitse kwa muganga
wagiye kwivuza ha mukabura imiti ingwara ibandanya igwira mu mubiri kandi imiti dukunze kubura cyane ni ya malaria kwa dukunze kuyigwara ku bwishi
iyo hageza ku mugoroba nka saa kumi wakorosa ugenda ijoro niba ari intamba mwibuze gutana umurwayi watavuwe urumva n'ubundi yaba bwashobora kugira ingwane kandi no gupfa agapfa nuko ari ubusa twarahari ubusa wagiye kwa muganga ukatonda sizere ugashyika asizereye ku mugoroba urumva urarari ubusa umunyeshuri agiye kwishyura akaburara kukushyika mu ijoro fufunaga no kuri wa murwayi atanutse ufite umuhembuzo ukajya usanga byose birabaye ingorane
iruhande y'ingorane yaba bantu benshi bivuriza kuri iri vuriro n'abaforoma bahakorera ntibakwiye aha ni mu gihe muri batandatu bategekanijwe n'amategeko y'ubuvuzi hari batanu gusa n'ibinyene bigira ingaruka kubahivuriza nkuko babitwiganira
abaganga hari gihe bafatirwa cyangwa ugasangana nabo nyene ni bake hari gihe ugenda kwivuza ugasanga ngo utanga imiti ugasanga niwe yakira abagwayi ugasanga uyu ava muri akajana muri biri
hariho bazana umubyeyi wabakagiye kubaba umubyeyi wa mugwayi wa malaria akaguma sinzika
aba banyagihugu basaba leta ko yokongereza amavuriro muri iyo mitumba yo mu ntara ya Kayanza na Muramvya ariko kandi n'imiti ikongerezwa
dusaba ko bakongereza imiti canke bakaraba abo babegereye aho begereye bakaba ariho bivuriza kugira natwe turonke imiti ikwiye kuko n'ubundi habonetse imiti idakwiye ingwara icipfupfa hara kukaba nko gupfupfa haza wasaba rero yuko boraba yuko abantu boza baragabanuka ntibaguma ari benshi cyane nka begereye nk'iyo muguya muri Mbuye canke Kivoga bakaguma nk'iyo canke begereye mu Bukeye bakivuriza nk'iyo ngira niho byo bamitende
ivuriro ritoyi rya Nyarucamo riri hagati y'imitumba ihanamye amakuru dukura mu bajejwe ubuvuzi muri ako karere nuko ryivurizwa ko n'abantu benshi kuko irindi ryo mu Bukeye ritakira abafise ikarata yo kwivuriza ko yabarimyi isanzwe ifasha abanyagihugu cyane icyo bikoze abajejwe ubuvuzi mu ntara bavuga ko bagiye kuraba bongereze imiti ija kuri iryo vuriro nubwo ijwi rya Amerika ritashoboye kubaronka ngo batanga amakuru arambuye mu ntara ya Murambya Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Urakoze Diane Ndonse tukiri hagati mu gihugu twababwira yuko abanyeshure bo kwishure gisumbuye ginyamagana muri commune ya Bugenda na turi mu ntara ya Gitega bafise ubwoba ko umwaka ushobora kuba impfa gusa mu gisata cigisha indimi umunyamakuru wacu Fidel d'Antoine Sabimana niwe yaciye iganino ino nkuru turi kumwe ku murongo wa telefone mwiriwe Fidel
mwiriwe neza Diane
ubwo bwoba ushingiye kuki
ubogoba bafatiye kuburyo ukuntu kino gice cya gatatu ari nacyo kirangiza umwaka w'ishuri atamwigisha n'umwe ahaguma baronse bagumye bakoresha abigisha babakutakivi bakunda kwita devacateur abo bavuye babura uburyo bwo kubahemba bagica bituma bahagarika gushika ubu rero abandi bana ku yandi mashuri bari kubarakora ibibazo ariko bo bari muhira baratashe ndetse ahubwo mu minsi mu ndwiza abatari bake bazotaha basozereye umwaka mu gihe bobo bataraheza n'ivyigwa uretse yuko ata nuko baratangura ibibazo
Fidel uvuze yuko udufaranga two kubahemba ariko turaboneka n'ishure ryahora ribahemba canke bahora bahembwa nabande abo bakutakivi
abo bakutakivi bahora bahembwa mu dufaranga ababyeyi biyungunganijemwo bakaduteranya hanyuma abo bakutakivi bakaheza bakabahemba ariko rero havuye haduka ico ababyeyi bita inyuruzwa ry'ubwo buryo bagiriza umuyobozi yuko atabahenze ari nacyo catumye bahagarika kuza kwigisha abo bana ariko ababyeyi bo bemeza ko bari bayatanze
ubuyobozi bw'iryo shuri hari ico buvuga kuri ivyo byagiritse
umuyobozi w'iryo shuri aravuga yuko atacho agifite abivuga ko ari kuheruka twari twavuganye aratubarira yuko habuze uburyo yuko ababyeyi bakwiye kongereza ubwo buryo ariko inama yabahuje nabo babyeyi bavuze yuko yobanza akagaragaza ibintu yakoresheje ubwo buryo ko bamwagiriza amahera arenga umuriyoni batabona neza icyo yakoze mbwa yaragenewe guhemba abo bigisha bakutakizi
haba mu gisata kijejwe indero ku rwego rwa commune haba mu gisata kijejwe indero ku rwego rw'intara haba ku ruhande rw'abavyeyi canke rw'abarezi aribo bavyeyi babo hari ico bariko baratanga nk'umuti kugira ngo abana basure ku ishuri hambwa urutonde baruhetse umwaka ntuwimfa gusa
abavyeyi abaserukira abavyeyi muri komite y'abavyeyi kuri iryo shuri twashoboye kuvugana baguma basaba bashimitse abakuriye uwo muyobozi ndetse no mu bushikiranganji yuko bokora ibishoboka byose ku buryo bapfuma bemera bakongera ko yandi mahera akaboneka bigisha babakutakiza kugira ngo bashobore gusozera uno mwaka ariko ntube umwaka w'imfabusa kuko baba abavyeyi baba n'abaregwa bose basubwoba yuko umwaka ushobora kubapfana imfabusa
Fidel Nsabimana urakoze kuri uyo mucu duhaye turaza kongera tugukenere makuru yacu yo hanyuma kugira ngo ubandanye utubwira byinshi kuri iyo nkuru tukivuga ivyindero mu ntara nuko bamwe mu bigeme batabandanije amashuri muri commune n'intara ya Muyinga bariko biga imyuga yari isanzwe yiharije abahungu bafise impungenge zo kuronka akazi kajanye n'iyo myuga biga imvo ngo nuko igitsina gore gikengeretse mu myuga imwimwe nko gukora amatara hamwe no gusudira ubuyobozi bw'ico kigo barahumuriza nyabu nabo bigeme ko ari nkamwe bo byifatamo neza isoko y'akazi batazoyibura mu izimisago
Abiga muri iyo myuga bari mu mice ibiri. Umuce wa mbere ugizwe n'abanyeshure bagarukiye mu mwaka w'icumi. Abo nabo biga imyaka itatu aho bahabwa impamyabushobozi bita certifika mu gihe bahejeje. Umuce wa kabiri ugizwe n'abanyeshure barengeje umwaka w'icumi. Abo nabo biga imyaka ine bayirangije bagahabwa impamyabushobozi ya diplome. Abo bigeme bari muri iyo mice yose. Imwe mu myuga abo bigeme bahurumbira ni ugukora amatara, ugukora imiduga hamwe no gusudira ivyuma. Aha bakavuga ko iyo myuga bayiga bayikunda kugira baze bagire icyo bimarira mu buzima. Abo twaganiye baratubwira uko byabajemwo kwiga iyo myuga.
Tugira niyumvire kujya muri sudire, nabonye umenga nta kazi kuvuga kengeretse. Iyo umuntu abonye bikunze akarariye akaronka icyo ararafunguye, nta kintu na kimwe cyo gukengerwa kiriho. Kandi rero iyo ugize ubwoba nta kintu na kimwe wogira. Kera twahora tubona umenga ibintu bya sudire bikora abagabo cyanke abantu b'ingovu.
Sheni ni gere gitsiste mwakana. Jeni yumvise mwana shora kwiga nk'umwuga nyene kuko ubu unye imyuga ni yegezweho.
Biga birakorohera kubyiga bigenda gute?
Je biranyorohera nyene kuvyiga nagenda byiyumvamo nyene ko no kwiga umwuga wo gukora amatara.
Nubwo bakurikirana iyo myuga uko abanyeshure bafite impungenge z'ukungene bazoronka akazi. Aha bakabona ko umwigeme agikengeretse muri bene ubwo buzi. Kubwo abanyeshure ngo bakoresha baracyabona igitsina gabo gusa.
Amakenga nyene ndayafise. Ndibaza none je nzoronka akazi gute ndumukobwa kuko usanga abakobwa benshi babagaye ngo ntibashobora kurira hejuru ku matara, ku mapoto. Makenga n'undi ndayafise.
Gusa nuko mba numenga akabwo dusanga dukengeretse muri byinshi ukadusanga ubuzi ntiboneka cyane. Ariko rero nyene washyira ikinya ukaja kurondera uzurabaza ati ntawo makazi. Nyene kugira uri ariko byogenda neza. Kubera iyi kintu hagishatse washyumvisemo utegezwa kugira umwete. Nubwo nogenda umwe akanya nkira burya ngo masubiza handi kugira ndabe uko ntuvyogenda uko ntubuzima bwaboneka.
Abanyeshuri b'igitsina gore bizera ko kadoza kabo kazoba keza narya bavyigiye. Ariko banze n'ikibazo cyo kubura imitahe kugira bashinga amashyira hamwe yabo nibaheza maze bishingira ubuzi.
Ntanyo umwuga turiko turiga turabona uti sinobura nk'icyo nkora sishobora nk'umuntu arashobora kuma nk'akaraka gashobora nk'ubugakora ntako bari gatoye ndashobora nko kumwesitarira nk'inzu nyine ngaca mbona akaca mpa nk'udufaranga duke mutahe nyine uragoye kugira umuntu azawuronka.
Umugabo wanjye akazaza nkwise ndabyizera kuko mbagije nk'umwakanka ubwira kabiri ategeza ku kama cyambwira ati ngo ibyo byari bikenewe ariko kubera uburyo sinzi nk'ubu hagize nk'abo twitangira imbere bakaduserukira hanyuma bakadusabira nk'utuntu twagafashanyo kugira turonke nk'udufaranga two kugura ibikoresho kugira twiteze imbere.
Mu buyobozi bw'icyo kigo barafise amashyirahamwe abafasha kwinjiza mu mwuga bwite abo bigeme. Umuyobozi w'icyo kigo akavuga ko hari abafashe mu mugongo bamwe batanga ibikoresho bashobora kuriha buke buke kugira bikorere utwabo. Kubw'uyo murezi Bernard Kerandanga abigeme babyifashemo neza isoko y'akazi bazoyironka.
Twebwe rero dusanzwe dufise ONG dusanzwe dufashe mu mugongo ISPT baradusaba yuko abo banyeshuri bahejeje ngaha baca baja hamwe n'abo banyamyuga basanzwe ku rubuga bagaca bagirira proje hamwe bagaca babaha ibyangombwa hanyuma bakazoca baza barabiriha buke buke gushika o maximum ku myaka ine.
Ama ku isoko y'akazi gute hoho ku bakenyezi kubona kujya ku rubuga ushobora kwiyumva yuko igitsina gore gikengeretse ku kazi mwebwe aho makenga yabo mwavugize kwi
nkumbure ni bya bindi usanga byamaze kujya mu mitwe y'abantu ariko burya uko iminsi igenda niko baguma nkumbure babona yuko by'ukuri cyacyimviro yuko umukobwa adashoboye umukobwa hari ibikobwa by'ingufu adashoboye hari ibintu byinshi usanga nkumbure bashaka kumusiga inyuma buke buke bigenda biragaragara neza yuko iyo maze kushika ku isoko y'akazi iyo yubahutse ntacyo nkumbure yikumira biramaze kugaragara neza yuko wanashaka ari abakobwa bazifatamo neza.
Kuri icyo kigo abanyeshuri bose bahiga bagera ku 323 muri abo abashika 58 bakaba ari abigeme. Umuyobozi w'icyo kigo agahimiriza abandi bigeme kwijukira imyuga. Umugwi wa mbere w'abanyeshuri bahejeje muri ibyo bisata batekanijwe kuramugwa uno mwaka w'ishure w'2016 ushyira 2017. Imuyinga mu buseruko bushyiburaruko bw'u Burundi Moise Misago ijwi rya Amerika.
Nuko rero ijwi rya Amerika turabandanya n'urutonde rw'ibiganiro twabateguriye nk'arumango misi yose turabahuza n'abanyu tukongera tukabatahiriza abanyu. Akaririmbo ni Fire Fire ka Diamond ava mu gihugu cha Tanzania. Wa mbere dushaka guhuza ni uwitwa Daniel ari mu gihugu cy'u Burundi yadusavye yuko twomuhuza n'uwitwa Jules ngo yari yarabuze ahari ariko ari mu gihugu cha Kenya. Duhere kuri Daniel. Daniel mwiriwe?
Mwiriwe neza.
Murakomeye.
Ego turashima.
Uri mu Burundi amaja he?
Mu Burundi Makamba.
Makamba, Makamba havugwa Makiga ga Daniel.
Makamba turashima ubona gahengwe.
Eh, umwimbo warabonetse neza.
Ego Imana yaracanye akavura karaguye, biraboneka.
Abashinga nta abashinga nta nti bariko bara wikora ko nkuko twavyumvise mu ntara nkaru yigi aho usanga umfaso nataca hano byo
ayo bonse cyano abashinga nayo babo baradijuje ego
nuko rero wasabye ko tuguhuza na Jules Jules nawe mwiriwe Kenya mumeze gute ngaho onye akajwi kawe Jule kariko kadushikira bigoranye urashobora kududza ijwi
ndavuze yuko ino ni hamwe y'ubuzima bwawe kandi bugoranye
uramaja hega Jule
ndi andivita Kabiria
aha Nairobi akabeho kari abatangura ko mwebwe mukarigwa muri ano mezi yindwi no kwa gatandatu
akareho karatangwe cyane karahari
aha nuko rero muherukana na Daniel Gari Gajure
araheze nk'imyaka itatu
imyaka itatu nuko tubareke mu yage gatonya
ego
Daniel Ajure mwasavye ko tubahuza ari ku murongo
ego ahorodi mwere neza ukomeye dukomeye ayimiti yanyu ayimiti yanyu ego natwe ni meza turashima uhoraho ego sindi ni nk'amahiyo by'akabeho n'akavura twebye mbona ari iki twebye kumurangiza izuba rirasa bugorobye nk'amasaha guhera amasaha saba akabeho karaba kesi Ndumva ni byiza.
Izindi shuti n'abato ibanje niyo barakomeye.
Ebo arusha barivyura, barivyura. Ninde kumutama kandi ntibaherukana.
Ego. None konda bakunde cyane.
Abona nabyo nayenda bakumenane afasabye nyine yuko baduhuza kandi abafumbuye go turabona ko abavukanyi basanzaye hariho na bakugwacu bari Tanzania hariya Nyarugusu n'abari Induta byose ashobora twarasanenda bakumbura cyane gose
ego nawe ugiye ukakuyaga kuri WhatsApp warabaramuta cyane
nubwo buhinga nabwo ndagera ko mugani mbifuza umwanya batizora tuganira
ngo tuka kuganira ejo ahise baraganiye hitirigo kika aramuta cyane kandi aramuta n'ababyeyi noni mutahe cyane
nibakomere
nuko rero
bene wacu ba DPO na ba Burundi murakunze kubonana cyangwa hariyo n'abandi Barundi benshi mubonana
turakunze kubonana ari kumwe n'uwo twazananye turi kumwe ngaha hafi
ego
tuzi ko yokuramusa
Daniel turabona akanya kariko karatujana gatonya ngira ngo nkumbure tuzosura tubahuze kugira ngo bashobore kuvugana kuko hariho abandi badindiriye ku murongo
ego inkumbo asadare nyinshi
tuzasubira tuzibagabaniriza
ego
Jule ego akabazo kanyuma kuri Jule waje ngaho mu gihe guca Kenya avuye Makamba canke wabanje guca ahandi
nabanje guca ahandi ego
mu kambi sabwe
nabwo nabanje guca mu kambi nuko ndahava ego
urakoze cyane gose Jules na Daniela ugire umunsi mwiza Jules Kenya Daniel nawe ngaho onye mu ntara ya Makamba
ego
nuko akaririmbo ni akayoya yasubiyemo ngo yagira ngo akunda kuregwa Aka karirimbo rero baragasubiyemo ku itariki ya 26 hazohimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya ibiyayuramutwe ubuhinga matohoza atandukanye yarerekanye yuko makambi atandukanye ugwaruka rutariruke ruja muri ivyo biyayuramutwe kubera ko rubagwarengewe n'ubuzima burimwo. Mutubwira ngaho makambi yanyu uko vyifashe Mahama, Rusenda na Kivale. Akaimele kacu ni radio yacu @gmail.com. Turafise François mikambi ya Mahama. Miriwe François.
Miriwe neza.
Murakomeye.
Turashimira Imana.
Ngivyifashe gute ngaho Mahama mu Rwanda?
Imahama izuba ni ryinshi na malaria nizo bitubangamiye.
Sabwe?
Izuba ni ryinshi na malaria.
Eha, izuba na malaria. Malaria iracahavugwa cyane ga François.
Malaria irahari no babana ababyeyi bose baguma baca kwa muganga.
Ego, wasabye ko tuguza na Fidel nawe ari ku Sotel nawe ari ku murongo. Miriwe Sotel.
Miriwe.
Murakomeye.
Ego ndakomeye.
Muramaje he namwe.
Weturi Bujumbura.
Ibujumbura. Umucuti wawe François ari mu kambi ya Mahama yashatse ko tubahuza mu yage mu kiringo 10 minutes.
Koneke.
Mhm. François ari ku murongo Sotel.
Haro. Haro.
Bitte Sotel.
Haro fra. Ni sawa.
Ni gute.
Ni sawa yobri.
Haro. Ego.
A enda. Ni sawa.
Ewe,
har? Ego.
Ni gute.
Ni sawa.
Muira bara komeye.
Bara hunde e faras.
Ego.
Bara. Ega je buja rero ndi Salvatore turiko turavugana.
Na kumvise.
Wanyumvise? Sotel nawe turiko.
Wacu haga telefone Sotel yacu haga telefone ari we yari yasabye ko tumuhuza.
Ego kubera nawe yashatse n'umugenzi gose ndibaza ntangorane.
Bahebe bakuru rero tubifate gutyo.
Uburengo mbaga muhe Sotel nawe.
Ego.
Alo Sara.
Ni gute gute.
Na mahoro abakiriya bari bansakiriye nenda mu guhaye ngo anza kuramutse Sara. Nisaba nawe.
Ilo ni sawa buke buke.
Na ina wanya ka message. Zede uni message na kuru kieni wa hivu wanyi.
Ila wa
hivu. Ego, ni sawa hiyo nooni.
Ilo ni sawa buke buke na ame.
Ego shana, kwa hivu ni sawa hivu wa nje chulembe zegu sana kanyocha.
Na hivu wa nuku, ingara.
Ingara, ewe.
Ego.
Wa mugenzi wawe nzeyi no beni sisi yuko muna nazogira mariage.
Sa ni yigire ko yibere mu mutekano jo wapi?
Eh?
Ni yigire mu kundi jembo da ki yo beni beni.
Beni beni.
Eh?
Oya sikera sana honye ni gusimani gutiza magara turamba nzo turanyibuka.
Muhira mugabo barakomeye.
Muhira baraho bose ni sawa kabisa tiretse mwe nakubwiye atagihara abandi ni sawa. Ego ni sawa kweri ntangorane mbona nibisanzwe twamenyereye two.
Nuko rero
nuko menyeranye ni kubimeze munda zo bandamukirize n'usubira mu rugo.
Sawa nzo kubwira nzo gutelefona afite nimero ya WhatsApp zo inyandikiye muri message.
Facebook cyane WhatsApp reka ndawe ndi mu nzo yitaba nzo yitomo.
Nuko rero
uzo inyandikire uzo bukoze tuganire byoroshye.
Murakoze cyane gose François Mahama na Philbert ngaho mu Burundi. Mwese tubifurize umunsi mwiza. Reka dushimire n'abakunzi bacu bariko baratwumva bari mu tenderi muri ko muratwandikira mutubwira ko mutwumva. Tuzogerageze namwe tubahamagare ku munsi wa gatanu. Yakoze Innocent Kimenyi na ingénieur bari kumwe mu hinga bw'ivyuma Diane na Hazwe. Ndabipfurije kuranigwa mu banyi no mu vyanyu. We get to 20 HB. Anything I'm gonna do.
When she paint her eyes to see, she like a little fire. Please don't leave me there. Don't leave me there. If you hold me tight, I will treat you right. Girl, if any man puts a condom,